Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi 19.5 na 22.2. Amakuru mu Burundi: ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura burimo burasenya muri iyi minsi amazu y'ubucuruzi n'uburiro buto buto, buvuga ko atujuje ibisabwa mu myubakire yo mu mujyi.
Baratugabisha mu kiringo cyanditswe n'amategeko, ariko ubu ndabishyira hehe? Ndaho
bye bicyonzi no kwitura ubutungane, kontra yacu ntirahera.
Bari kuza bakambwira tabaga kari kartasi yo kwanira kontra, ngabimenya ayo kuza briske magazine babomora fisa makartasi.
Aba ni bamwe mu basenyerwa. Sindayigaya Renova, musitanteri wa komine Muha, imwe muzigize umujyi wa Bujumbura, ati uwumva arengana azanyisunge.
Kuko turabona neza yuko hari abo byababaje, abo rero bavuga ko bafite amasezerano n'ubu ibiro biruguruye bazoza, hama turabe ko z'ukuri ayo masezerano yakurikije amategeko.
Amakuru mu Rwanda: sena yemeje itegeko risubika amatora y'inzego z'ibanze kubera icyorezo cya virusi ya corona. Naho hirya no hino ku isi, Israel na Sudani baritegura gusenya mu minsi iri imbere amasezerano yo kugirana umubano. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi, nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, mu minsi iri imbere Israeli n'ikindi gihugu cy'Abarabu aricyo Sudani bazashyira umukono ku masezerano yo kugirana umubano. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji ajejwe iperereza wa Israel Eli Cohen uno munsi wa gatatu. Gaca abategetsi ba Sudani canke abo mu buserukizi bwa Amerika muri Israel babivuze ko buno nyene. Leta y'igisivile ya Sudani yatangaje ko amasezerano y'imigenderanire na Israel azoja mu ngiro igihe azoba yemejwe n'urwego nshingamateka ko mu gihe cy'imfata kibanza gw'icyo gihugu. Yamara urwo rwego ntirurashigwaho. Sudani yifatanije mu mwaka uheze na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain na Maroc mu gutera igikumu ku masezerano y'imigenderanire na Israel yahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta nshasha ya Perezida Joe Biden yatangaje ko ishaka kubakira kuri ayo masezerano. Umushikiranganji ajejwe iperereza wa Israel Eli Cohen niwe yararongoye umugwi w'abaserukira icyo gihugu mu rugendo muri Sudani ku munsi wa mbere. Yabwiye televiziyon Inet ko baganiriye n'abategetsi ba Sudani imigambi yerekeye iterambere n'umutekano.
Guverinoma ya President Joe Biden iratangaza ko igiye gusuzuma neza ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye bamwe na bamwe mu bayobozi b'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI mu magambo magufi y'Igifaransa. Mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka ushize nibwo wari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasinye iteka rishyiraho ibihano ku bayobozi bamwe na bamwe ba CPI barimo umushinjacyaha mukuru Fatou Bensouda n'imiryango yabo. Ibihano birimo kubima visa no gufatira imitungo bashobora kuba bafite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intandaro yabyo na nketi urukiko rwafunguye ku birego by'ibyaha by'intambara ingabo za Afghanistan, abatalibani cyangwa abasirikare bamwe na bamwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuba barakoze muri Afghanistan. Uyu munsi umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko guverinoma ya President Joe Biden igiye gusuzuma yitonze iby'ibi bihano kugira ngo irebe igishobora gukurikiraho, nubwo bwose hari byinshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika itumvikanaho na CPI. Asobanura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza ko CPI yivugurura kugira ngo ibashe kuzuza neza inshingano zayo zo guhana no gukumira amahano y'ubwicanyi. Yongeyeho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kandi gufatanya na CPI rimwe na rimwe cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiri mu banyamuryango ba CPI. Noneho umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ethiopia na Eritrea. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iremeza ko ingabo za Eritrea ziri mu ntambara yo mu ntara ya Tigre yo mu majyaruguru ya Ethiopia. Irasaba rero Eritrea kuzikurayo bidatinze. Fidele Niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru.
Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika yamenyesheje mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ko hari amakuru yizigiwe avuga ko inteko za Eritrea ziriko zirasahura zifata abapfasoni n'abigeme ku nguvu zikongera zigakora ibitero ku makambi y'impunzi hamwe n'irindi tyozwa ry'agateka ka muntu mu ntara ya Tigre. Umuvugizi amenyesha kandi ko hari ivyemezo ko abasirikare ba Eritrea bariko batahukana ku nguvu abanyagihugu babo bahungiye muri iyo ntara. Ivyatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika vyerekana ko leta nshasha ya Perezida Joe Biden iriko iremera leta ya Ethiopia hamwe n'abandi bariko bagwana mu ntara ya Tigre. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika, Associated Press, ryatangaje amakuru rivuga ko yatanzwe n'ivyabona mu ntara ya Tigre bivuga ukuntu abasirikare ba Eritrea basahuye baja ku nzu ku yindi bica abakiri bato b'igitsina gabo bakigenza nk'abategetsi bo muri iyo ntara. Inteko za Eritrea zagwanye ku ruhande rw'inteko za leta ya Ethiopia mu gihe zariko zikwirikirana abayobozi b'intara ya Tigre. Amara leta ya Ethiopia ivuga ko atanteko za Eritrea ziri ku butaka bwayo. Itangazo rya leta nshasha ya Amerika risaba ko haba itoza ryigenga kandi ribaye mu muco ku mabi yagirizwa inteko za Eritrea mu ntara ya Tigre. Ndacho ibiro vy'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed vyishuye buno nyene ku vyatangajwe na leta ya Amerika. Nabategetsi ba leta ya Eritrea ntacho bishuye buno nyene.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri internet wa@akadomo radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari noneho mukanya. Mu Burundi, ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura burimo burasenya amazu y'ubucuruzi n'uburiro buto buto buvuga ko atujuje ibisabwa mu myubakire yo mu mujyi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Aho ni ku ibarabara ryitiriwe amagara y'abantu Avenue de la Santé gushika ku isoko ya Ruvumera muri zone ya Bugenzi hagati mu gisagara ca Bujumbura. Abakozi b'igisagara cha Bujumbura bariko barasambura amwe mu mazu agizwe nayo kudandarizamo amakioski hamwe n'uburiro buto buto. Bene ayo mazu nabo nyine barimo mu bisamburira ko kugira ngo barabe ko hari ibikoresho na bikeya bobika kugira ngo bazobikoreshe hanyuma. Ayasambuwe agwiriyemo ayubakeshejwe imbaho, ibiti n'ivyuma. Ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura busigura ko bushaka gusukura no gushariza amabarabara n'igisagara gutyo ko amazu yose yubatswe ku buryo butemewe n'amategeko ayubatswe hejuru y'imifurege itwara amazi no hejuru y'insinga z'amatara ko ategerezwa kubomogwa. Nawe biruko bene ayo mazu bobo bavuga ko barenganijwe, abandi bakemeza ko batigeze bahabwa ikiringo gikwiye cyo kubagabisha.
Mu gihe baje guhindura amasezerano ataragera baratugabisha mu kiringo cyanditswe n'amategeko. Rero twebwe ikete general rose y'imisitano general rose rya kete imisitano none imisitano yange ko ndarondo yonja gupanga ariko ubu ndabishira hehe ndahombye.
Je uchonzi no kwitura ubutungane kontra yacu ntirahera hajya randitsemwo yuko mugihe bashaka kutwirukana turavugana mugabo abafeye kubikora ntibigeze baduhamagara baduhe intumbero kuko iyi ni leta twese
bisi iyi kontra bari kuza bakambwira tawaga kari karatas yo kwanira kontra ngabimenya ayo kuza briske mbagazi babomora fisi amakaratas kandi ndiye reglement icyo ndabasaba nibakurikiza amategeko iyo narubatse espace vert San de Mandela Meri sinari kurinda kuvuga me raje muri meri turanegosia na lomer turagraviose tureza barasinya konta.
Mustaneri wa komine Muha Renovase ndagigaya iyo zone ya Bugenzi irimo ari nawe ahagarikira ibikogwa vyo gusambura ayo mazu kuva kuri uyu wa kabiri no kuwa gatatu, amenyesha ko uzokumva ko yarenganijwe yo mwitura.
Tushaka kwamenyesha yuko bibabaje wagomba turasaba n'imbabazi abene gihugu kuko turabona neza yuko harabo byababaje mugabo n'ukubitahura kuko kugira ngo ushikire intumbero wihaye utegerezwa gufata ingingo zikeneye kugira ngo yishikeko. Ututuzu kwari twubatswe mu bibanza bitagenewe mu kubakamo ico gituma twafashe ingingo turabaha kanye gakwiye hari haheze nk'iminsi hafi 10 tubandikiye amakete bose kugira tubamenyeshe yuko ibibanza atari byo kubakamo ahubwo ari byo gukugwamo. Abo rero bavuga ko bafite amasezerano n'ubu ibiro biruguruye bazoza hama turabe ko z'ukuri ayo masezerano yarakurikije amategeko.
uwo mutware avuga ko abavyifuza muri abo bazoca barondererwa ahandi bakorera ibikogwa vyabo vyo budandaje
abakeneye ibibanza vyo kudandaza amasoko arahari ibibanza vyo kudandaza mwo biriho bagende badandaze mu masoko mbere aho bishoboka tuzobafasha kugira ngo baronke aho bakorera mugabo atari mu ibarabara.
Ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bwemeza ko gusambura amazu yose yubatswe mu buryo butubahirije amategeko cane cane ayo budandaje bizobandaniriza no mu yandi mazone n'amakartie ya Bujumbura. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwishu rya Amerika.
Mu Rwanda kandi Sena yahaye uruhushya gouvernement rwo gukemura ikibazo cya manda z'abayobozi b'inzego z'ibanze zagombaga kurangirana n'ukwezi gutaha kwa kabiri kubera icyorezo cya virusi ya corona. Asumte Kabo yaratubwira inkuru irambuye.
Inteko rusange ya Sena yarayiteranye mu buryo bwihutirwa nyuma y'uko abasenateri ndetse n'abandi baturage bo mu mujyi wa Kigali bari muri gahunda ya guma mu rugo yatoye itegeko ngenga rihindura itegeko rigenga amatora kugira ngo ingengabihe y'amatora ishobore kwigizwayo kubera icyorezo cya COVID-19 gikomeje kuboneka mu Rwanda. Iri tegeko rishya rije guhindura ingingo ya 122 y'itegeko ngenga rigenga amatora y'abayobozi b'inzego z'ibanze. Iyi ngingo yavugaga kuri manda y'abatorerwa kujya mu nzego z'ibanze yagenaga imyaka 5 bashobora kongerwa gutorwa inshuro imwe. Abayobozi barebwa n'iyi ngingo manda yabo yagombaga kurangira n'ukwezi kwa kabiri. Perezida wa Sena Iyamuremye Auguste yasobanuye ko n'ubwo u Rwanda rwugarijwe na COVID-19 ndetse by'umwihariko umujyi wa Kigali ukaba uri muri gahunda ya guma mu rugo, ubwihutirwe bw'iri tegeko bwatumye baterana.
Itegeko ngenga ryari risanzweho ariko kubera ibihe bidasanzwe turimo bya cyorezo cya COVID-19 byabaye ngombwa ko rivugururwa. Kuko nk'uko mubizi manda y'abatorewe kuyobora inzego z'ibanze imyaka 5 ubu iriho irarangira kubera ko igihugu cyose ari igihugu kigendera ku mategeko. Ntabwo twari kuvuga ngo amatora yigijweyo cyangwa se hari ukundi bizagenda ngo abayoboraga bazakomeza bayobore kandi bataratowe. Byari ngombwa ko iri tegeko rivugururwa byibuze mu ngingo zirebana n'iyo manda kugira ngo abanyarwanda bashobore kusiga icyo cyuho.
Umunyamategeko wavuga n'ijwi rya Amerika utifuje ko amazina yatangazwa yavuze ko nyuma y'uko uyu mushinga w'itegeko usaba ko ingingo irebana na manda y'abayobozi b'inzego z'ibanze yakuzuzwa ikajyanishwa n'ibihe igihugu kirimo bya COVID-19, uyu munyamategeko asobanura ko uyu mushinga w'itegeko uzabanza kwemezwa na Perezida wa Repubulika ugasohoka mu igazeti ya Leta, icyo gihe ukabuhindutse itegeko. Iri tegeko niryo rizaha ububasha guverinoma y'u Rwanda gufata umwanzuro kuri iki kibazo cy'abayobozi b'inzego z'ibanze bari bashoje manda yabo ariko bakaba badashobora gusimburwa ku gihe cyagenwe kubera ko abaturage batemerewe guterana ngo bitorere inzego zizasimbura iziriho. Gahunda yari yashyizwe hanze na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora igaragaza ko kuri wa 27 z'ukwezi kuri wa 3 ariko komisiyo yagombaga gutangaza by'agateganyo kandidatire zemejwe. Itariki ya 9 z'ukwezi kwa 2 hakaba gahunda yo gutangira kwiyamamaza. Ibi bikaba bitashoboka ko abakandida bakwiyamamaza mu ruhame kuko abaturage batagihura kubera icyorezo cya COVID-19. Charles Munyaneza ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora.
Imibare kugenda izamuka n'uburyo amatora akorwa mu kwategurwa cyane cyane amatora y'inzego z'ibanze ahuza abaturage benshi. Amatora abera ku mirongo abera harimo impungenge. Izo mpungenge rero turazifite ko hari ibikorwa bimwe bishobora kudindira ntibikorerwe igihe byateganijwe. Mu minsi ya vuba turabwira Abanyarwanda uburyo tugiye kwitwara muri ibi bikorwa ko byari byateganijwe.
Uyu mushinga w'itegeko warari wemejwe wari watanzwe na guverinoma binyuze muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kugira ngo iwemeze ndetse usabirwe ubwihutirwe. Abari basanzwe mu nzego z'ibanze icyemezo cyakozeho barabivuga wiki. Prisco Amahoro Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Kamonyi yabibwiye ijwi rya Amerika.
Icyemezo twacyakiriye neza mu by'ukuri muri iki gihe namwe murabona ko COVID ifite ubukana. Ifite ubukana rero muzi ko amatora akorwa n'abaturage. Rero ntabwo wahombora abaturage muzi ko hari amatora y'inzego z'ibanze kuva ku mudugudu ukazamura ibyiciro byihariye. Hari amatora abaturage baba bajya inyuma y'abandi ku mirongo.
Kuba mugiye kuba mwakomeza gukora mu gihe wenda mutazi kuko wamugani tuzi igihe kizazarangiriza byo mubibona gute?
Byo kore nge numva icya mbere commitment ifite no gusaviva igihugu cyanjye. ubwo rero igihe icyo ari cyo cyose rwose niyemeje gukomeza gukorera igihugu cyanjye neza, numva nabyo iryo shyaka riri muri njye cyangwa se iyo commitment iri muri njye izampa n'imbaraga zo gukomeza tukabirangiriza aho Imana izagenda cyangwa se aho iki cyorezo kizara. Imyaka itanu nari nyirangije neza, ndabishimira n'Imana, nkashimira n'igihugu cyamfashije kugera ku nshingano ndetse n'abaturage ba Kamonyi, kuko nkorera mu karere ka Kamonyi, ubushobozi n'ubushake ndacyabifite ndabyemerewe.
Abaturage bo iyi gahunda bayakiriye gute? Bino mwavuye n'ijwi rya Amerika bo mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda.
Umuturage kuko bitewe n'ikibazo cya COVID nacyo gituma abantu bategerana kandi gahunda ari guma mu rugo, ndabona ariko byari kuba byiza kuruta ko bari kurekura abantu bakajya gutora, kuko n'undi baza kubarekura n'ubundi icyorezo ntiwamenya icyorezo gishobora kwiyongera. Ahubwo ikintu mbona bakora, bongere ingamba, bongere bakaze, bakore ya sisitemu ari bakoze uburyo bwo gusanga abantu mu tugari bakabapima bakarebaho uko asuwaso y'icyorezo ntiyo kimeze mu baturage.
Ukurikije uko imibare y'abanduriye igenda izamuka umunsi ku munsi, ntawabura kuvuga ko bishoboka ko aya matora atari hafi kuba. Imibare yari itangajwe na Minisiteri y'Ubuzima kuri uyu wa kabiri tariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere igaragaza ko habonetse abantu bashya banduye COVID-19 574 barimo 440 bo mu mujyi wa Kigali gusa. Niwo mubare munini ugaragaye wabanduye COVID-19 kuva iki cyorezo cyagera mu gihugu mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize. Iyi mibare yatumye abamaze kwandura kugeza ubu babarirwa mu 13,885, harimo abagera ku 8,861 bakize, mu gihe abakirwaye ari 4,843. Abaraye bitabye Imana ni 4, bituma bamaze kwicwa na COVID-19 bose bagera ku 181. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tukiri kuri ibibazo bya virusi ya corona, ibihugu bitandukanye bigwiriyemo ibyateye imbere birimo birakengera abaturage babyo. Mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe aragaruka kuri izi nkingo na muganga Arsène Nzabandora, umuhanga mu by'indwara zandura no mu by'inkingo. Dr. Nzabandora kandi ni icyegera cy'umuyobozi ushinzwe gukumira indwara zandura mu karere ka Kalmar kari mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu cya Suède mu Burayi bw'amajyaruguru. Dr. Nzabandora aratangira asubiza akabazo ku munywanyi w'Ijwi rya Amerika wo mu Rwanda uvuga ko inkingo za virusi ya corona zaba ahubwo zitera indwara.
Izi nshansho kugira zikore neza bisaba ko baba baguteye inshansho kabiri. Nayo rero abantu benshi baronse izi nshansho ni bake barategura ubwira kabiri. Rero ko umuntu ashobora kuba rero yaronse ubwo rushinge rwa mbere hanyuma akandura, ibyo n'ibisanzwe kuko nta urushinge rumwe ntirutanga urukingo umuntu aba yipfuza. Mugabo uraze nko kizi chancho zibiri ya Pfizer hamwe ni ya Moderna, umaze kuronka inchancho zibiri urindira yuko haca indwi imwe kugira ngo ushobore kuronka ushobore kubukingiwe ku rugero rwa 94-95%. Urumva rero ibi byabashoboye kugwara baronse urucanco rwa mbere n'ibisanzwe gospo kuko ntibaba bararonka umubiri ntuburakora batadabakwiye.
Ego Pascal watomokewe.
Ego nasobanukiwe nta kibazo murakoze cyo mu Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane, ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rwanda ubandanye kwikingira corona.
Ego murakoze cyane, nama mugira akazi keza.
Muganga tukivuga kuri ivyo vyizo ncanco uko ko kuvuga ati batanga amadoze abiri, hariho incanco nyinshi tumenyereye n'ivyo nko kubana bakiri batonya ukagenda ugafata ugwa mbere ukagenda ugafata ugwa kabiri, ivyo uko unye ino corona ihabwa ico bita amadoze abiri ni kuvuga ko ariko yari ngwa rikaze canke ni kugira ni kwera ku rucanco ariho rwari rugitorwa.
Uya urumva kugira umuntu amenye urucanco canke umuti kangahe bikenerwa ko rutangwa biva ku vyigwa biba vyabaye bakiriko barakora ubwo rucanco canke umuti. Rero ivyo vyigwa navyo vyabaye kw'izi ncanco vyashoboye kwerekana yuko kugira umuntu ashobore kuronka gukingigwa ku rugero ruba rushimishije ni naho batoye yuko umuntu akenera gucanda ako kabiri.
Mbe abavuga wo ko runo rucanco rwa COVID-19 gwihutishije gwihuse bageranya ati n'izindi ncanco mwanya zahora zifata bobo barafise ukuri cyane
umugaranyarutse
ego
mugabo winjiye mwido nido ukaraba ishaura gitumizo zindi ziteba icatumye zikozwe uzinyaruka niho ucubona neza yuko zakozwe ata ingorane ziteye kuko zakozwe co kimwe n'izindi uko zahora zikorwa kuko hariho ibintu ntabanduka tegereza kwisunga uri kurakora imiti canke izincandago nta rero nta na kimwe bigeze rasimba gusa icatumye zinyarukizi za izi nchancho za COVID ni kubera ibihugu byaragiye hamwe hanyuma n'amashyirahamwe ayakora barakoranye neza kandi binyaruka gusumba kare wasanga kuko akenshi abatora nk'ibi bintu n'abashakashatsi usanga bakorera nko muri za kaminuza
yego
hanyuma rero ukacusanga bobo bafite icyiyumviro cyiza bifasha umwanya kugira kuri abo ntibaba bashobora kuzikorera utegereza kurondera uwundi mukorana nk'abo basanzwe bakora imiti abo nabo rero bagaca babanza kuraba ati ibyo bintu twebwe mu by'ubutunzi ni iki ntitwabiteguye ntibirimwo bamurarindira tuzaba turabikora hanyuma cyanke icyo cyiyumviro ntituzi yuko kizaba kiduha inyungu niyo twashyiramo uburyo bungana gutya hanyuma bugahomba kacho tanga rero ngaho biratanguye guteba rero hanyuma rero niyo bikunze ukacusanga baragize igice cya mbere cyo kwigurwa rucanco hanyuma bakaca barindira ubundi buryo ko buzaboneka bira baje ku gice cya kabiri ibyo byose rero bikaca biza birafata umwanya muremure nayo ubu rero ibyo rero nibyo umuntu yashoboye gutorera inyishu n'ingoga n'izi ntandago kubera hari ikiza kiraba abantu bose bagira bati reka dushyire ingufu hamwe tubinyarutse ku buryo ibyiyumviro bibonetse n'uwo mugwi w'abashakashatsi byari byoroshe yuko ayo mashyirahamwe akora imiti aca afata icyo cyiyumviro ati reka tukirabe tucyigize imbere kuko nta buryo uburyo bw'amafaranga yo gushyiramo nta kibazo bari bafite kuko ibihugu byace ibihugu byinshi nk'ibi by'iburayi cyangwa ibyo byo muri amerika byaciye bishyiramo amahera hakiri kare baciye bashyiramo amahera ufise icyiyumviro baca bamuha uburyo ati raba wewe kora kugira ngo urwo rucanco ruboneke baca bamuha ubwo buryo akeneye ku buryo rero za ntambamyi zahora ziba kubera kugira wemeze uronke urucanco rushasha hari intambuko nka niniya nka n'izine utangura kugerageza akagerageza ku bikoko hanyuma ukagerageza ku bantu bakeye nk'ijana cyanke amajana abiri hanyuma ugasubira ukaraba yuko abo bantu ugahera ku bakomeye kugira urabe yuko umubiri n'abasoda bagira hanyuma ukaca uzuragwiza rero abantu ushyiramo igice cya kabiri ukaca uraba ku bantu benshi igice cya gatatu ukaca utangura rero kugira isuzumwa ryaguye ugashyiramo n'ibice by'abantu nk'abo umuntu agira ati hariho abafite abariko barakura hariho abibungenze ntibakunda kubashyiramo kuko bakunda kuza mu nyuma ntawe ushaka kugerageza umuti utazwi ku bantu bibungenze cyo kumwe n'abana gusa abo umuntu akunda kuraba turaba abantu bakiri bato abantu baba barwaye indwara zimwe abantu bashaje ibyo rero ni ku ugice kigira gatatu hanyuma agaca haza igice cya nyuma rero cyo kwemererwa ibyo bintu byaranyarutse kuba nta ngurane n'imwe y'amafaranga bigeze bagira kubera ibihugu byashyizemo hakiri kare nicyo bituma rero ibi bihugu biteye imbere ko mu bashyizemo amahera hakiri kare izikorwa zose ubu zica zigenda mu ibyo bihugu kubera urumva barishe bagize avance mu kuriha barishe zitaranakorwa urumva ibyo byose rero byaratumye nibyo byatumye uyu mwanya unyaruka n'abantu barakoranye neza ibintu tutahora tubona urabye imigwi y'abashakashatsi barakoranye neza cyane bose ku buryo bose ubona ko bashyizemo ishaka kugira ngo ibi bintu binyaruke baraba ukuntu iki kiza cyohagarikwa mu mwanya mutoya
Ego hanyuma abo nyene bavuga uko bacha bagenda bakavuga bati buriya kugira ngo urucancu ruzorabe ko ruzokora neza birashobora gufatana imyaka ibiri inyuma yigeragezwa ryaho abo bagiragereje ko ijana ibyo bikoko vyakozwe izo ntambwe zose mu tugengo zakoze birashobora gufata imyaka ibiri kugira ngo ingaruka zibonekeze ku muntu ivyo byo ari byo canke biri muri wa muco w'ibihuha bivugwa ku ncancu ga muganga Arsène.
Wi inchancho hamwe n'imiti yose ariyo ariyo umuntu atandukanya ingaruka azitandukanya mu migwi ibiri ari ingaruka zihuta izurumva tuzibona mu mwanya muto akaba ariyo n'izindi ingaruka zishobora gufata umwanya muremure izo zifata umwanya muremure usanga kenshi umuntu atagenda arakurikirana ku bagwayi uko bagwaye cyangwa baba bakomeye bicandagije ukabakurikirana imyaka myinshi nazirumva ibyo ibyo urumva imiti yose mishasha cyangwa incandago niko bimeze ibyo ntushaka kubironke ntushaka kwemerera uwo muti cyangwa incandago ibyo byose wabiradaho ahubwo baba bituma hata n'imyaka n'imyaka utigeze uronka urucanco cyangwa umuti mushaka ikintu cya mbere kiba gikenewe kwigwa ni nizo ngaruka zihuta nizo nizo umuntu arabona ibihinduka kuko bidahindutse cyane gose ucubibona yuko nico hinduka mu mwanya muremure ntibizoba ku bantu benshi nk'uburavye nk'izi ncanco dufate baratubwiye ingaruka zishika hakiri kare bakigiri ayo matohoza ubu turabona yuko ibyo batubwiye hamwe n'ibiriko birabuba batandaza abantu benshi kuko nk'iyi ncanco ya Faisal bayemereye bamaze kuyigerageza ku bantu 44,000 rero ibyo batubwira ku ngaruka zishika zihuse hamwe n'ibyo tubona ubu tumaze gucandaga abantu benshi turabona ko atanakime ibyo babonye mu ibyo byigwa n'ibyo tumaze kubona kandi ubu uharuye ku isi abantu bamaze gucandagwa barashika ku 70,000,000 yego urumva ku byerekeye ukuntu rero ziba zimeze nta bwoba abantu bakwiye kugira kuko nari kugira ubwoba yaba mu iyi mice y'ukwiga izi ncanco hari haho basinze aho umuntu yogira ubwoba naye ahandi ari uko binyarutse kubera umuntu yashizemo uburyo bikihuta ibyo ni byiza kugira umuntu ashobore kurwanya izi ndwara zibiza
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafite na Benoit ku yindi murongo wa telefone Benoit ikaze guhererehega Benoit
mu Burundi
amatelefone yanyu yari yatwankiye ariko turabaronse akabazo kawe kwa muganga Arsène twagutumiriye ku vya covid ya 19
kubaza ubuntu bw'ubupfukamunwa badanga yuko butaba buri infekte kumenga usanga bunyuranye n'amategeko kuko n'abantu usanga babukora uko bishakiye none nk'abaganga bariko babiraba canke abaspesialisti mu bintu by'indwara bariko bihweza iki kiza babona kizorangira ryari
ibyerekeye udupfukamunwa hari udupfukamunwa dutandukanye turi ubwoko bwinshi hariho nk'udupfukamunwa turya umuntu ashona mu bitambaro agakora tujya urumva utuntu ushobora kumesa ugakoresha kenshi mugabo natwo ahanini usanga dukingira yuko wewe dufata ufite nk'irya migera uri kurahumeka utanduza uwundi mugabo wewe uhuye n'uwundi atakambaye aguhumeke ko urashobora kwandura byoroshye utwo rero dutandukanye na tujya dupfukamunwa uhora ubona abantu bakoresha kwa muganga tujya dupfukamunwa two kwa muganga turakingira ukambaye hanyuma nawe ntashobore no kurungika ibyahumetse ngo bigende ari byinshi ku bantu baba bamwegereye mugabo tujya ntushaka kudukoresha kenshi kwinshi usanga udukoresha amasaha 3 cyangwa 4 uduhindura mugabo nk'utwo tundi umuntu ashobora gukoresha kenshi amesa utwo n'ibisanzwe watumeshe umugera ntugumamo. Hanyuma ikibazo kigira kabiri nacyo.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu, aya makuru nahahumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika, kandi mugire umugoroba mwiza. Murakarama.